Ministeri ne Sguidi America. Sguidi America ribandanya kuwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo. Cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twarateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Kubanza gukumira abanyororo bashasha bakabanza gupimwa COVID-19 imbere yo kwinjira bwasho byo babikurikije amategeko y'u Rwanda.
Niyo mpamvu iyo tuganiye n'inzego zose dukorana tukarebera hamwe uburyo amategeko yashobora gukurikizwa ariko nanone dukomeza kwirinda iki cyorezo cya COVID.
Uwone umuyobozi wa sentare y'ikirenga y'u Rwanda Nteziryayo Faustin. Burundi buriko bwitegurira gusaba ububirigi n'ubudagi insumbusho yo gusanasana imvune zose n'ingaruka zatewe n'imyaka ibyo bihugu byamaze ubikoronije. Irani na Turikiya byifatiye mu gahanga leta ziyunze z'Abarabu ku masezerano y'imigenderanire na Israel. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wasabye ko igihugu cya Belarus gifatirwa ibihano inyuma y'amatora bivuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi. Ido ni idio rya makuru avuga hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impanuka y'indege yahitanye abantu bane ibindi na Edigwema.
Iyo mpanuka yabereye hagati y'intara za Manyema na Kivu y'Epfo hafi y'umujyi wa Bukavu. Ibi byemezwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Guverineri wa Kivu y'Epfo Kasingwa Bije nawe yemeza iyo nkuru avuga ko yahise atangiza iperereza ku cyateje iyo mpanuka. Yongeyeho ko iyo ndege yari y'isosiyete yitwa Agrifreco izwiho gutwara abantu n'ibintu mu ndege. Guverineri Ngwabije yihanganishije ababuze ababo avuga ko yifatanije nabo mu kababaro. Si ubwa mbere muri Kongo haba impanuka z'indege. Mu mwaka ushize habaye indi mpanuka ikomeye y'indege itwara imizigo yahitanye abantu 8 barimo n'abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu.
Urakoze Edi. Irani na Turikiya zifatiye mu gahanga leta ziyunze z'Abarabu ku masezerano y'imigenderanire na Israel. Mugenzi wacu Frederic Nkundikiza dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Uyu munsi ku gatanu ibyo bihugu byombi byanebaguye igihugu cya leta ziyunze z'Abarabu kubera inkingo cyafashe yo kunga imigenderanire na Israel nyuma yaho leta zo muri Amerika zifashirije muri ayo masezerano. Ibyo bihugu byegera leta ziyunze z'Abarabu ko cyahemukiye Palestina. Mu cikiranganje w'igihugu cya Iran ajejwe imigenderanire yavuze ko ayo masezerano asogose inkota umugongo w'abanyapalestina hamwe n'abaisilamu. Igihugu cya Turikiya cyavuze ko abanyagihugu bo muri iyo ntara batazokwibagira ubwo buhemu bwa leta ziyunze z'Abarabu. Icyo gihugu kitigeze gihitana mu mitwe na Israeli kandi cyagumye kinagura buhoro buhoro imigenderanire yacu nayo. Cyasiguye ko ayo masezerano arimo ingingo zo guhagarika umugambi w'igihugu cya Israeli wo kwigarurira ibice bimwe bimwe byo mu ntara ya Cisjordani Palestina ivuga kwiyegukira.
Turagushimiye Frederic. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wasabye ko igihugu cya Belarus gifatirwa ibihano inyuma y'amatora bivugwa ko yaranzwe n'utunenge twinshi. Umuyobozi w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Uburayi Ursula von der Leyen yasabye uno munsi ku wa gatanu ko Belarus ifatirwa ibihano. Inteko zijejwe umutekano muri icyo gihugu zarakandamije abatavuga rumwe na leta bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza president Alexander Lukashenko. Yamenyesheje ko bakwiye gufatira ibindi bihano abatyoje imico ya demokrasi n'agateka ka muntu muri icyo gihugu. Yamenyesheje ko yishimiye ko ibiganiro by'uno munsi by'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byerekana ko bashigikiye bikomeye demokrasi n'uburenganzira ngenderwako bw'abanyagihugu muri Belarus. Gufatira ibihano icyo gihugu bisaba ko ibihugu byose uko ari 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byumvikana ko umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko utewe impungenge zikomeye cyane no kugena ibintu byifashe muri Belarus. Ni nyuma y'amatora atahuriwe ko na bose yabaye ku munsi w'Imana. Uwo muryango uvuga ko ataranzwe n'ubwigenge kandi yabayemo amahinyu. Muri icyo gihe abategetsi ba leta ya Belarus barekuye uno munsi wa gatanu abantu 1000 bari mu myerekano bari batawe mu mvuto. Ni nyuma yo kubasaba imbabazi ku mugaragaro mu bibagake. Ivyo mu gihe umuryango w'ibihugu by'Uburayi uriko wiyumvira gufatira ibihano igihe guca abantu bagera ku 7000 baratawe mu mvuto harimwo umugabo wa Sviatlana Tsikhanouskaya yahiganywe na Perezida Lukashenko mu matora yo kumusubira imana urangiye. igihugu cha Afghanistan cyarekuye abanyorora 400 banyuma baba Talibani. Ibindi kuri inkuru na Frederic Nkundikije.
Abategetsi b'icyo gihugu batanguye gushyira mu ngiro ingingo yo kurekura imbohe za nyuma 400 z'abatalibani. 180 muri izo mbohe barikuwe ejo ku munsi wa kane nk'uko byatangajwe n'abategetsi. Ingingo yo kurekura izo mbohe iri mu bintu byasabwe imbere y'uko ibiganiro muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'ingwano bitangura. Leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'abatalibani bategeka ku masezerano yo kurekura imbohe mu ntango z'uyu mwaka. Ayo masezerano yasaba abatalibani kurekura abantu 1000 barimo abakozi hamwe n'abasirikare ba leta bagizwe imbohe, mu gihe leta nayo yasabwa kurekura imbohe z'abatalibani 5000. Irekurwa ry'izo mbohe 400 z'abatalibani nticabaye igikorwa coroshe ngo kuko bashobora kugiramira umutekano. Ejo ku munsi wa kane Perezida Ashraf Ghani yari yagabishije ku izo mbohe 400 z'abatalibani zishobora guhunga abajya umutekano ku isi hose. Bitekanijwe ku biganiro hagati ya leta ya Afghanistan n'abatalibani bitangura mu mpera z'uku kwezi mu gihugu cya Qatar.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.akaburungu radio yacu www.akaburungu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Uburundi buriko bwitegurira gusaba ububirigi n'ubudagi inshumbusho yo gusanasana imvune zose n'ingaruka zatewe n'imyaka ivyo bihugu vyamaze bibukoronije. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini nazo.
Amakuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe n'umwe mu bakorera inama nkenguzamateka y'u Burundi iri kiraheraheza ikiringo cayo ariko ntashime ko amazina y'iwatangazwa. Yemeza ko ivyo mugambi vyavugiye mu nama yabereye Gitega ku mugwa mukuru wa politiki itariki imwe y'uku kwezi. Ni nama yahuje abakenguza amateka bahejeje kiringo cabo, bashasha bataratangura icabo, abashinga amateka bashasha, abagize umurwi ujeje kumenya ukuri no kunyanisha abarundi sévère mu mfunyapfunyo, indongozi z'amadini n'abanonoso ivyakahise. Isoko ryacu yatubwiye ko muri rusangi u Burundi buzosaba ububirigi n'ubudagi amamiliyari n'imiburiburi 43 y'amadolari ya Amerika. Majambo yiwe mu kiganiro twagiranye yatubwiye ati ndugure twamugina. Ububirigi ahanini bubwizwa kuriha ingaruka zatewe n'inzango zifatiye ku moko zifise imizi mu bukoroni bwabwo. Ubudagi nabwo tuzobusaba ko budushumbusha dufatiye ku nka 224 umwami mwezi Gisabo yatanze nk'amande mu 1993. Hari gihe uruhande rw'umwami rumaze gutsindwa intambara yaruhuza n'ingabo z'ubudagi gutyo umwami akagondozwa yemera ya masezerano y'ikiganda abanje kuriha iyo hadabu. Abahinga mu by'ubutunzi bazoduharurira agaciro izo nka ubuziba zifise kuva ku rushato gushika ku mahembe. Ndugaye twamugina. Ikete ririmo dosi Burundi butegekanya kurungikira ububirigi n'ubudagi nk'uko kandi makuru dukesha umwe mu bategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu avyemeza riri mu minwe y'umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo arindiriye kubisikanya na mushasha azomusubirira. Amakuru ataremezwa n'impande zose vyega avuga ko kandi ko ubudagi bushobora kuba bwaramaze gutangura imishikirano n'u Burundi kuko hoba hari n'umurwi w'abarundi bagiye Berlin ku mugwa mukuru w'ubudagi muri kahise kavuba ku vyico kibazo. Hagataho muri dosiye bitegekanijwe ko irungikirwa vuba ubudagi n'ubirigi, leta y'u Burundi isaba ko ivyo bihugu bisubiza bidatevye ibikoresho ndangamuco vyatwaye vyaba ivyavuye mu mazu ndangamico n'ahandi. Bimwe muri ivyo bikoresho isoko ryacu mu nama nkenguzamateka ryabandanije ritubwira ko biri mu mazu ndangamico y'ivyo bihugu ariko na cane cane ivyinshi biri mu bibirigi. Dosiye y'u Burundi gusaba ibihugu vyabukoronije gushumbushwa sinshasha mu 2018 hari umurugwi wari warashizweho ngo wigico kibazo. Gusa kuri ino nshuro ino dosiye ivyukiye rimwe n'iya Kongo nayo iri kwisaba ishumbusho. Ku ruhande rwa Kongo bo batanguye kwisaba ububirigi mu kwezi kwa gatandatu no mwaka umwami w'ico gihugu amaze kuvuga ku mugaragaro ko yicuza ubukoroni igihugu ciwe cagize muri Kongo. Ubirigi ahatuributsa ko uheruka gushinga umurwuzo kwiga ku ngaruka ubukoloni bwabwo bwagize mu karere k'ibiyaga bigari. Mu bagize uwo murwi harimo umurundi ariwe Musenyeri Jean-Louis Nahimana yahoze atwara umurwujeje ukuri no kunywanisha mu Burundi Severe Mumfunyapfunyo. Harimo kandi n'umunyarwanda Kazilor Uwase igenwa ryiwe ritanejereje u Rwanda rumwagiriza gupfuvya genocide yakorewe Abatutsi. Hambavu y'ubukoloni Uburundi hari kindi bwagiriza Ubirigi kuba bwoba bwaragize uruhara mu mvururu zatanguye mu 2015 perezida Pierre Nkurunziza amaze kwitora izindi manda. Kuva ico gihe ubutegetsi bwa Gitega ntiburasubira kurabaryiza ico gihugu cari mu vyahoze kibushigikira mu migambi y'iterambere itandukanye harimo n'iyaciye ihagarara.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi abagabo 13 kuri 16 bakurikiranwa ku vyaha vyo kwica kwiba kwambura no guhohotera Abarundi batahuka bavuye muri Tanzania bahanishijwe kuri wa gatanu ku muhingamo na sentare nkuru y'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi umunyororo uri hagati y'imyaka 5 na 10. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Burikaneza ari Nairobi muri Kenya araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Urubanza rwasomewe mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'uburengero bw'u Burundi abakatiwe bafungiwe kuva ku itariki ya 2 ku kwezi k'8. Abagabo indwi barimo Paul Rwaje Kera umukuru wa zone Bigina komine Kayogoro iri mu ntara ya Makamba mu manuko ku rugabano rw'u Burundi na Tanzania hamwe n'Intwazangabo Martin Hondlarie yahora ari komiseri w'igipolisi muri iyo komine bahanishijwe umunyororo w'imyaka 10. Abandi batandatu bari mu rwaruka rw'umugambwe Sende David Mbonerakure bamwe mu bajeje intwaro abagize inzego z'umutekano kano no kwivuna abansi nabo bakatiwe gufungwa imyaka 5. Umwe wese ugiti ciwe muri aba 13 azotegerezwa kandi kuriha ihazabu y'amafaranga agera ku miliyoni 1,800,000 y'amarundi. Azogaburirwa ku buryo bungana abantu 17 bitwaye bavuga ko iruhande yo kubakoba aba bahanywe babahohoteye. Batarisha amafaranga bazoca bafungwa yindi myaka 2 y'agasindikizo umwe wese. Bagifatwa mu ntango z'ukwezi kw'indwi guheze bari 16. Batatu bejejwe bari bafashwe bakurikiranwa ku vyaha nyamukuru bitatu. Kwibacamo kwambura utwabo abarundi batahuka bavuye muri Tanzania gupagasa ukubahohotera no kubica. Abahanywe bose cyaha cy'ubwicanyi cyabakuweko bagihagarikwa mu mvugizi z'ubushinganzi bw'umutekano Pierre Nkurikiye yari yagabishije kwa polisi abajeje intwaro n'abanyagihugu muri rusange bari barijajaye bagiye kwibonera ko nk'uko umushinganzi ajejwe iterambere ry'amakomine intwaro yo hagati hamwe n'umutekano Jean-Vendera ko buca yagabishije igihe yinjira mu mabanga y'uko batakinya zogirira abaryi biturire n'abakora amafuti atandukanye kandi ko yitegura uriye kuherekeza kugeza ku muryango w'ibohero
mu gukubura ubushikanganje bwahereye mu nzu no kuvuga ko buca bubandanya hanze na kugasaba abarundi bose ko urugamba ko kugwanya igiturire urugamba ko kugwanya ubugizi bwa nabi ruba urugamba rw'abarundi bose harimo rero no kugabisha cyane cyane abajejwe intwaro atwagwa muri buno bushikanganje muntu iwawe byabiyoga biya yuri umutwe bikiriko biribonekeza byabitabi n'ibindi byabara umutwe bikiriko biribonekeza cyane cyane abo kumbibe abantu bakiriko barajana umwimbu hanze ube ubona ibishikiye abambere.
Umwe washingwa manza afite abantu bane yunganira kuri aba 16 umwe muri bo bakaba yejejwe Maître Pierre Claver Nshimirimana yabwijwe ijya Amerika kuri telefone ko n'ababuranira bazokunguriza ingingo. Urubanza rwatanguye kumvirizwa kuva mu ntango z'iyindwi rwagiye kuburanishwa mu manza zisanzwe mu gihe igipo Polisi waserukiye leta muri rwo bari bifuje ko rukurikiza amategeko y'imanza z'ikibiriraho. Imanza z'ikibiriraho nk'uko bitekanywa n'igitabo mpanabyaha c'u Burundi akenshi ziburanishwa mu gihe uwagirizwa icaha aba yafatanye itonga. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Eloge kuri iyo nkuru. Tubanganirize ku yindi nkuru yerekeye Burundi. Igice ca mbere c'abarundi bahungiye mu Rwanda bifuza gutaha iwabo bazotangura gutahukanwa mu mpera z'uku kwezi k'8. Ibyo ni nyuma y'inama yahuje intumwa z'u Burundi, u Rwanda n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaye impunzi ku isi HCR. Leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira impunzi z'abarundi ziri mu gutahuka ziva mu Rwanda. Itangaza ubushikiranganji bw'umutekano iterambere ry'amakomine n'intwaro yo hagati bwasohoye kuri uyu wa gatanu ku mugoroba uvuga ko bazotaha bazoshikira mu ikambi y'agateganyo ya Songore mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu bwasomwe na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji.
Ni kambi shaka kwa kiri mpunzi nyinshi zishika ku gihumbi ariko kubera iki kiza cha coronavirus bazogabanya hamwe kwa kira nk'abashika ku 500 ariko uruhande rw'u Burundi rwaramenyesheje yuko nubwo boza ari benshi barenga abo rufise ahandi rushobora guca rubakirira ata kibazo. Kindi naco twumvikanye nuko babaye benshi cyane bashobora no kuzoca bate no kuzokwakirwa inshuro kabiri mu ndu nkuko biriko biraba ku mpunzi ziva mu gihugu cha Tanzania. Twumvikanye rero yuko umugwa wa mbere uzokwakirwa ku itariki 27 turuko kwezi nyene kumunani no kuvuga mu ndwi zibirizida hashe rero gisata cyo mu Rwanda no kucaba babandika n'ingoga abo bose ariko baravyifuza hashe rero ino mu Burundi ifatanje no Burundi bacha bategura neza bagasubiramwe iyo aho bazoshikira n'ivyo bazoshika bafashisha byose kugira ngo ico gikorwa kize giheze kigende neza kunge nayo bizogenda neza na neza imodoka zo mu Rwanda zivuye mu Rwanda zizozana izo mpunzi n'ibyazo byose amazishike ku mupaka w'Urundi n'u Rwanda zishite ku mupaka zice zihagarara hanyuma abo barundi bacu baveyo bajabo ku mupaka bashe binjira mu zindi modoka zoba zitonze ino hakuno n'ibintu byabo hanyuma cyera zibandanya zibazana aho muri ico kigo cisongore murazi ko naho nyine batamara umwanya bazaca bajana ku makomini yo baje bava murazi yuko ibice birenga 180 ibice birenga 58% ku ijana z'impunzi zose ziri mu ikambi y'Imahama bose bavuka mu ntara ya Kirundo bisigura yuko bazocava ngaho ingozi batera abo bajana iwabo mu makomine basanzwe bamukamo.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho abahinga mu by'amategeko bavuga ko kuba abacamanza mu gihugu ataremera ko umuntu akurikiranwa ibyaha yotanga ingwati canke abamuhagarariye bituma abikekwa ibyaha bose bakurikiranwa bapfunzwe by'agateganyo bikabambura uburenganzira bwabo bwo gukurikiranwa badapfunzwe. Ibindi kuri inkuru na Asumta Kaboyi.
Mu itegeko ryerekeranye n'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu ngingo yaryo ya 81 ivuga ko ukekwa w'icyaha ashobora kurekurwa by'agateganyo hatanzwe ingwate byemejwe n'umugenzacyaha ku cyaha cyoroheje no ku cyaha gikomeye, umushinjacyaha ku byaha byose bitangirwa ingwate hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko, ndetse n'umucamanza mu rubanza ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo n'igihe cyose urubanza rutarapfundikirwa haba ku rwego rwa mbere cyangwa mu bujurire. Iyo ngwate ituma uyitanze yitaba urukiko kandi igatuma haboneka ubwishyu bw'ibyangijwe n'icyaha. Tom Murisa n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda aho yigisha amategeko yasobanuriye Ijwi rya Amerika ko mu bihugu bigize umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda ari rwo rutemera kuba rwafunga urukekwa w'icyaha atanze ingwate. Uyu munyamategeko agashimangira ko ibi bibangamiye uburenganzira bw'uregwa.
Niburegwa icyaha batubwe nk'uko umubiri yaregwaga wenda 40 million ukazana abantu bo kuguhagararira cyangwa ukadepoza sheke ihwanye n'ibyo barimo bakurega. Nuko ngo detansiyo za biriya bihugu abantu nibake ujya muri detansiyo muri yagihugu ni umukene n'udafite umuntu uzwi. Abantu benshi baburana bava hanze kubera ko twebwe bero yacu itegeko ntabwo riri clear n'abacamanza ntibarayumva kandi iri mu itegeko bero irimo ngengera y'impaka yongeza arusha n'abacamanza bo bindi bihugu bo baravuga bati kubera iki mu Rwanda mutagira bero? Ni gute mwubahiriza presumption d'innocence nta bero mufite? Nkababwiye bero turayifite batiko nta muntu urarekurwa onu bero. Iyo umuye n'abavoka muri iri shuri ryabo rya RPD ndababaza ninde waburaniye umuntu akarekurwa onu bero?
Bamwe mu bunganira abantu mu nkiko muri iki gihe isi n'u Rwanda byugarijwe na COVID-19 basaba abacamanza ko bakwiye kubahiriza itegeko risaba ingwate bagafasha abantu kuba barekurwa batanze ingwate mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'uregwa. Faustin Murangwa aba mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda.
Kera mu mategeko y'u Rwanda bateganyaga ingwate nka alternative yo kudafungwa ariko bakayiteganya ku byaha bimwe. Umutegeko yarafunguye birishyira ku byaha byose, rero biha umucamanza bwa bubasha bwaguye bwo kuba mu by'ukuri hari n'ubundi buryo umuntu yatangamwe ingwate akaba yakurikiranwa ari hanze. Akenshi abangaba bo turi kuvuga bose nibyo bakurikiranweho ibyaha bijyanye no kumunga ubukungu. Niba umuntu yatanze ingwate irenze amafaranga umukurikiranyeho akaba agaragaza yuko igihe cyose yazatsindwa n'urubanza ayo mafaranga yafatirwa akarepara ibyo yanyigije kuki ubwo burenganzira tabuhabwa ari
mu minsi ishize muri za kasho za polisi hagaragaye imibare y'abanduye virusi ya corona bahafungiye ibi byatumye ubuyobozi bufata ingamba zo kubanza gushyira mu kato abafungwa bashya bakabanza gupimwa COVID-19 mbere yo kwinjira muri kasho ni ibintu bikomeje kuvugwa ko bibangamiye ababuranyi kuko usanga iminsi uregwa bagomba kugezwa imbere y'umucamanza irenga bitewe n'akato abanza gushyirwamo urukiko rw'ikirenga se ruvuga iki kubivugwa n'abaregwa ndetse n'abunganizi babo Ntiziryayo Faustin ni umuyobozi w'uru rukiko yabibwira Ijwi rya Amerika
icyo ni ikintu twitwararika cyane n'urwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha turacyitwararika ariko nk'uko mubizi COVID nyine 19 ituma dukorera mu bihe bidasanzwe nubwo tugerageza gukoresha ikoranabuhanga ariko bidukoma mu nkokora nyine ku buryo gahunda iba yateganyijwe itagerwaho nk'uko umuntu aba yabiyiteze
Impuguke mu by'amategeko zivuga ko mu gihe habayeho icyago kitari giteganijwe mu mategeko hatekerezwa uburyo uregwa atakwirengera ingaruka zose
ari constitution yacu ari amategeko mpuzamahanga ari n'amategeko yacu agenga imiburanishirize y'imanza ha principe ya exception ihari ivuga yuko imenso umuntu yakamaze kuri polisi yirenze ashobora gukomeza gufungwa nta exception ihari niba ari iminsi 5 kuri polisi ukamara icyumweru iyo ugeze imbere y'urukiko urukiko rurabanza rukakurekura ukaburana uva hanze iyo ni principe nta na exception iriho ngo wenda ngijuru ryaguye ngo isi yapfuye nta exception ihari
ni kenshi abafunzwe muri iki gihe bakomeje gusaba inkiko ko bafungurwa kubera iki cyorezo ariko abayobora ubutabera mu Rwanda nabo bakavuga ko abakekwaho ibyaha batagumya kwidegembya
kigamijwe gikomeye ntago ari ugufungwa byo gupfa gufungwa umuntu abafunzwe akurikiranyweho akekwaho icyaha ubwo rero ni ugushyira ibintu byose muri rusange umutekano rusange w'igihugu uburenganzira bwa buri muntu kubahiriza amategeko byose tugomba kubifata muri rusange ntufata akabazo kamwe ku ruhande rumwe abo bantu baba bakekwaho ibyaha ariko nanone amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo ibyo byaha bakurikiranyweho bishobore gukorwa ku buryo bukurikiranya amategeko niyo mpamvu iyo tuganiye n'inzego zose dukorana tukarebera hamwe uburyo amategeko yashobora gukurikizwa ariko nanone dukomeza kwirinda iki cyorezo cya COVID.
Ikibazo cyo kwirinda COVID-19 cyahinduye uburyo ukekwaho icyafungwa muri ibi bihe. Bamwe mu baregwa basigaye bagaragaza ko bamara iminsi myinshi muri polisi bataragezwa imbere y'ubushinjacyaha. Abayobora ubutabera nabo bakagaragaza ko icyangombwa ari ukubungabunga ubuzima bw'uregwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Assumpta. Ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitegurira amatora yo mu kwezi kw'11 biriko bifata iyindi ntera. Mu makuru yacu twabashikirije umwidondoro w'umukandida mu kibanza cya Vice President mu mugambwe w'abademokrati. Uyu munsi turaja mu mugambwe w'abarepublikani. Mike Pence niwe Vice President wa Donald Trump. Pence yatanguye imirimo yiwe nka Vice President yiyita umukristu agendera ku mico n'imigenzo ya kera n'umurepublikani. Ubu n'umugwanyi w'intahemuka wa President Trump mu gihe bashaka gutoregwa manda ya kabiri. Inkuru ya Ken Bredmeier musomegwa na Claude Ganza Munyamagana.
Kuva mu minsi ya mbere nk'umunyapolitiki, Vice President wa Amerika Mike Pence yavuze ko ari umukristu mu baevangelike n'umurepublikani ugendera ku matwara ya kera. Nyuma y'imyaka 3 n'igice ari ku mwanya wa Vice President, kubindahemuka ntagereranywa ya President Donald Trump mu gihe barangamiye kuba bakongerwa gutorerwa manda ya kabiri mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. President Trump winjiye muri politiki bwa mbere mu 2016 yatoranyije Mike Pence ngo amwungirize na utaruzwa ahandi hatari muri leta ya Indiana hagati muri Amerika avukamo. Trump wikimenya bose mu mujyi wa New York kubera imiturirwa hafite wabana n'umugore bashakanye ubugira gatatu amaze gutandukana n'abandi babiri. Yatoranyije Pence ngo amushyigikire babone uko batsi n'umudemokrate Hillary Clinton nk'umuntu ugendera ku bitekerezo bya kera wabaye igihe kirekire mu nteko ishinga amategeko kanaba guverineri wa leta ya Indiana inshuro imwe. Pence yabonetse nk'uwarema ikipe nziza we na Trump. Perezida Trump yegukanye insinzi maze Pence nawe ashima politike ye. Pence yarehereje Trump abakristu benshi cyane ndetse bashobora kungana na 1/4 cy'abatura muri Amerika kandi nta n'umwanya na muto apfusha ubusa adashimagije shebuja ariwe perezida. Mu nshuro nke zishoboka yagaragaye anenga Perezida Trump mu gihe cyo kwiyamamaza mu 2016, Pence yavuze ko atashyigikira imyitwarire ya Trump yo gutesha agaciro abagore ndetse ko atanabona uko abisobanura. Nyamara nka Vice Perezida we, Pence yashimagije imigambi ya Perezida atizigamye kuri ubu buyobozi bwa Perezida Trump. Mu nama y'abaminisitiri mu 2017, Pence yashimagije Trump inshuro 14 zose bari bicaranye ku meza kandi inshuro zose yamushimagije yabikoze mu minota iri munsi y'itatu ni ukuvuga buri masegonda nka 12 akabisubiramo hamwe yaravuze ati wubatse icyizere muri iki gihugu kirimo gukora ibitarakozwe n'undi n'iby'igiciro kuba vice president wawe nkaba nicaranye namwe aha Pence w'imyaka 61 y'amavuko yakuriye muri Indiana yize kaminuza mu by'amategeko na bikora igihe gito nyuma yinjira muri politiki mu 1988 no mu 1990 Pence yabuze amajwi yamwinjiza mu nteko ishinga amategeko nyuma mu 2000 nibwo yatsindiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko muri manda 6 z'imyaka 2002 maze yinjira mu mitima y'abagendera ku matwara ya kera azamuka cyane mu ishyaka ry'abarepublikani muri manda ya mbere yayoboye komite ishinzwe iby'inyigo mu ishyaka ry'abarepublikani ariko ntibyamuhira kuyobora abarepublikani mu nteko yariyoboye n'ishyaka ry'abademokrate mu myaka 12 yamaze mu nteko ishinga amategeko yazanye imishinga 90 ariko ntiyagira n'umutorwa ngo bitegeko Pence yatsindiye kuyobora leta ya Indiana mu 2012 yireherereza abagendera ku matwara ya kera yasinye amabwiriza agamije kubuzanya gukuramo inda no kugabanya imisoro n'itegeko ribuza ubuyobozi bw'ibanze gusaba ibigo by'ubucuruzi guhemba abakoze amafaranga rutateganywa na leta Pence yanashyizeho amabwiriza amadini ubwisanzure n'uburenganzira byo kudafata abantu bose kimwe bitwaje ko byabangamira imyizerere yabo ibi byaratunguranye cyane ndetse abatsimbaraye ku bya kera n'abandi babonye itegeko nk'irigamije kubuzanya ibyo gushyingirana hagati y'abantu b'igitsina kimwe nyuma y'amajwi menshi y'abarepublikani batari ntagondwa n'ibigo by'ubucuruzi bamaganira itegeko Pence yahise ahindura iryo tegeko arigira ribuzanya ivangura rishingiye ku gitsina icyo gihe Pence yahuye n'ibibazo bikomeye ubwo yashakaga kongera kwiyamamariza kuyobora Indiana ari nabwo Trump yahise amuhitamo ngo biyamamazanye mu 2016 ubwo virusi ya corona yageraga muri Amerika mu ntangiriro z'uyu mwaka inshingano zikomeye za Trump yazihereye Pence yamushinze kugenzura ibikorwa bya leta byose bijyanye no gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona gupima kuvura no gukurikirana ibikorwa by'ubushakashatsi ku rukingo Vice President Pence yanagiye ayobora inama zo mu biro bya president zigamije kurwanya virusi ya corona ndetse buri munsi agatanga ishusho yuko byifashe bigaca kuri televiziyo y'igihugu ubu ariko President Donald Trump torohewe no gutsinda umudemokrate Joe Biden mu matora ari imbere yahise yisubiza inshingano zo gutangaza amakuru kuri iyi virusi yumvikana avuga ko bamaze kugenzura neza iyi virusi cyangwa ko biri hafi ntanatinye kuvuga ko urukingo ruzaba rwabonetse bitarenze uyu mwaka wa 2020 Pence nawe avuga ko virusi ya corona itagihangayikishije nubwo irimo kwica ibihumbi by'abanyamerika n'amamiliyoni y'abaturage bakaba bamaze gutakaza imirimo Mike Pence yasubiyemo intero ya President Trump yuko imibare y'abandura virusi ya corona izamuka kubera bafata ibipimo byinshi yirengagije ko mu kwezi kwa gatandatu virusi ya corona yikubye mu maleta n'imijyi itari yarigeze igera mu kwezi kwa gatatu no kwa kane mu nama Pence yagiye agirana n'abasenateri b'abarepublikani yabasabye gushimangira ko ibyo kurwanya virusi ya corona bigenda neza Pence yanditse inkuru mu kinyamakuru Wall Street Journal avuga ko virusi ya corona itagiteye ubwoba ati ndashimira ubutegetsi bwa President Trump kubwo umurava n'urukundo bufitiye abanyamerika inzego z'ubuvuzi zacu zihagaze neza kuruta uko byari mu meza nashize kandi turimo gutsinda uyu mwanzi utaboneshwa amaso kwagabanyije umuvuduko wayo twitaye ku bafite ibyago byo kwandura kurusha abandi twarokoye abatari bake ndetse twashinze urufatiro rutajegajega ku cyago cyadutera cyose mu bihe bizaza ibyo nibyo kwishimira aho guterwa ubwoba n'ibihuha by'abanyamakuru nubwo Pence abibona uko ariko virusi ya corona iracyafite ubukana muri Amerika abamaze gupfa bararenga 156,000 ndetse abamaze kuyandura bararenga 4,470,000 ari umubare w'abanduye n'uwabapfuye muri Amerika uri hejuru kuruta ahandi hose ku isi
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro wabihagarariye ni Etienne Karekezin na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Nyongabo turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika